Turashimiye ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika muri Uganda mu karere ka Kisoro turi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Nininahazwe. Mu Burundi umumenyesha makuru Jeremy Misago akoreye ikinyamakuru cigenga iwacu yaburiwe irengero kuva ku munsi wa gatandatu turabigaruka ko handi hato. Naho muri Kongo barimye mu ikambi ya Murongwe iri mu buseruko bavuga ko ubuzima bandanya kubagora bivuye ku mvura itagwa.
Kubera izuba ryabaye ndaserikaka cyane imirima yose yononekaye.
Byaraduze bivuye ku ibura ry'imvura kubera twe ngahe murongo wacu ubufu twaratubugura ibigozi bitatu igihumbi ariko no munsi tuvugana ikigozi kikaba kigurwa amafaranga amajana atandatu.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'Abarundi bari mu ikambi ya Murongwe muri make. Turagaruka kuri intambara ibandanya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hagati ya FRDC na M23. Twongere tubabwire n'iby'ubutungane bwa Afrika y'Epfo bwasabye ko Jacob Zuma yahoze ari perezida w'ico gihugu asubira gupfungwa. Umutingiti w'isi muri Indonesia wahitanye abantu barenga 50 ukomeretsa abandi amagana wasenye amazu menshi. Nugurana amakuru na mugenzi wacu Eje ni Mukankusi atubwira ibindi kuri no nkuru.
Uwo mutingito wa gatanu n'ibice bitandatu wabaye mu ntara ya Java uyu munsi ku wa mbere. Abatabazi barimo gushakisha ababa barusimbutse baba bafatiwe mu bisigazwa by'amazu. Guverineri wa West Java Ridwan Kamil yemeje ko abantu 56 bazize umutingito wari wibasiye umujyi wa Sianjur mu birometero bigera muri 75 uvuye mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umurwa mukuru Jakarta, aho amwe mu mazu yajegeye kandi abantu bari bari mu biro bakaba bahungishijwe. Redwan yabwiye abanyamakuru ko amazu menshi yaguye andi yasenyutse. Yakomeje avuga ko hari abaturage bafatiwe mu bice byitaruye, bityo bakaba bumva umubare w'abakomeretse n'uwabapfuye uzagenda wiyongera. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiza cyavuze ko abantu 23 bashobora kuba bakiri munsi y'ibisigazwa by'amazu. Amazu arenga 1,700 yangiritse kandi abantu 3,900 bavuye mu byabo Isianjur, nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'ibyo biro Abdul Muhari. Umuriro w'amashanyarazi wacitse kandi byaburijemo ibikorwa by'itumanaho. Herman Suleiman, umuyobozi wa guverinoma y'Isianjur wabivuze, yongeyeho ko abantu mu karere ka Chugenang batabashije kuhava kubera ubutaka bwatengutse bugafunga umuhanda.
Ejo ni Mukankusi tugukengurukire. Ibisasu vyasubiye kuraswa hafi y'ikibanza gitanga umuyaga nkuba ufatiye ku buhinga bwa nucléaire muri Ukraine ahitwa Zaporizhia vyasubiye gutera impungenge rero ku vyerekeye umutekano muri ico kibanza. Mugenzi wacu Fidel Nyongabo adufite ibindi kuri no nkuru.
Ikigo cy'umuryango mpuzamakungu kijejwe amasoko ntanganguvu afatiye ku buhinga bwa nucléaire cyatangaje ko gifise imigambi yo kugira amatohoza uno munsi kuwa mbere mu kibanza gitanga umuyaga nkuba ufatiye ku bwo buhinga cha Zaporizhia. Ni nyuma yuko ibisasu bimaze iminsi ibiri biraswa muri ico kibanza bisubiye gutuma haba impungenge nshasha ku bishobora gutuma ibara rigwa muri ico kibanza. Ibitero bikoresheje ibisasu bikomeye vya nyuma vyakozwe muri ico kibanza birimwo ivyabaye ku munsi w'Imana umuyobozi mukuru w'ikigo cha ONU Rafael Grossi yatangaje ko naho ivyo bitero bitagize ingaruka ziboneka ku vyereke mutekano mu kibanza cha Zaporizhia vyabereye hafi yaho cyane. Yamenyesheje ko uruhande rwa rwo rwose ruriko rurasa ibisasu muri ico kibanza ruriko rugeramira ubuzima bw'abantu batari bake. Ukraine n'Uburusiya vyagumye vyagirizanya ku vyereke ibisasu biraswa hafi y'ikibanza cha Zaporizhia. Umuvugizi w'ibiro vya prezida w'Uburusiya yabwiye abamenyesha makuru no munsi kuwa mbere ko ibindi bihugu bikwiye gukoresha igihe hagara rucavyo kugira bifashe guhagarika ibitero muri ico kibanza. Mu gihe Ukraine iri kihangana n'igihe c'ubukanye bukomeye, Uburusiya bubandanya kugira ibitero mu bibanza bitanga umuyaga nkuba n'ibindi bibanza bifitiye akamaro gakomeye Ukraine bakoresheje ibisasu bikomeye vy'amamisile vyatumye umuyaga nkuba ucika kubanya Ukraine miliyoni n'imiliyoni.
Fidel Niyongabo ucubandaniriza muri Afrika y'Epfo aho sentare yiyungururizwamo imanza y'ico gihugu yategetse uno munsi ku wa mbere ko Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo asubira mu munyororo.
Iyo sentare yategetse ko Zuma yari yarangije icese igihano cyo gupfungwa amezi 15 kubera yakengeye sentare asubira mu munyororo inyuma yuko irekugwa giwe mu mwaka uheze bifatiye ku magara yiwe byari biciye kubiri n'amategeko. Jacob Zuma afise imyaka 80 muri iki gihe yagiwe mu kwezi kwa gatandatu mwaka w'2021 n'icaha cyo kwanga kwitaba umugwi ujejwe amatoza kuri ruswa igihe yari ku butegetsi bwiwe muri Afrika y'Epfo hagati y'umwaka w'2009 n'umwaka w'2018. Ipfungwa ryiwe mu kwezi kwakurikiye ryatumye haba uruhagarara n'ugusahura byahitanye abantu 350. Amezi abiri nyuma yaho yararekuwe bifatiye ku mpamvu z'amagara yiwe. Sentare yungururizwamo imanza ibona ko irekugwa rya Zuma ryari rikiye kubiri n'amategeko. Abahinga mu byerekeye amagara y'abantu bari babonye ko Zuma atarakwije ibisabwa kugira arekugwe. Yamara umukuru w'ibohero yarapfungiwemwo yaramurekuye inyuma y'uko yihojeje impanuro z'umugwi w'abajejwe ubuvuzi mu ibohero yarimwo. Sentare yungururizwamo imanza imenyesha ko umukuru w'ibohero Zuma yarapfungiwemwo atampamvu yarafise y'ukwihoza ibyashikirijwe n'umugwi w'abajejwe ubuvuzi muri iryo bohero. Iyo sentare itangaza ko hisunzwe amategeko Zuma atarangije ikiringo ciwe c'umunyororo c'amezi 15 yari yaciriwe kubera izo mvo. Imenyesha ko ategerezwa gusubira mu munyororo mu ibohero ryo mu ntara ya KwaZulu-Natal.
Barakoze bagenzi bacu ejo ni Mukankusi na Fidel Niyongabo ku makuru y'irya no hino kwisi baje kudushikiriza ayo mumvise n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Aye mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera kuri no nkuru yivunaguye muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ingwano yabandanije hagati ya FRDC na M23 naho hategereje ibiganiro ku mpande zombi. Kuri no wa mbere M23 yafashe uduce twa Kabizo Gisharu ni muri sheferi ya Bwito ndetse Katwiguru na Busenene ahere na Rubero. Ubuyobozi bwa Kongo rero ni mugabo ntaco buratangaza kuva ingwano itanguye mu gatondo kuno munsi. Kurundi ruhande abanyagihugu baba mu duce M23 imaze kwigarurira baratakamba bitewe n'ubwicanyi ndetse n'ubusuma bukorwa nabo barwanyi. Ivyo M23 irabihakana yivuye inyuma. Ino nkuru turaza kwigaruka ko mu makuru yacu ari imbere ku buryo burambuye. Mugihugu cy'u Burundi na nabice ku masonga nkitangura hari umenyesha makuru kinyamakuru cigenga iwacu yaburiwe irengero kuva ku munsi wa gatandatu indwi twaraye tusozereye. Kinyamakuru akorera n'umuryango wiwe bemeza ko uwo yitwa Jeremy Misago bamubuze mu bushobuzwi n'amategeko kugeza inosaha. Mugenzi wacu Eloge wirika neza adufite ibindi kuri no nkuru.
Aba bahinzi bayinga kaseke Mbreadra Karongwe na Katanga bavuga yuko imwe mu mirima yabo y'ibigori, ibishimbo, amashu ndetse n'imyumbati yumye mu mirima bitewe nuko kuva iki gihembwe cy'ubuhinzi cyatangira.
Juge America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muradutunga murumva ko inkuru twasavye mu buhinga bw'ivyuma atari yo baduhaye. Turagaruka ko handi hato iyo mwariko murumva yari ya Vedaste Ngabo agiye kutubwira ku kibazo c'imvura mu ikambi ya Murongwe iri muri Republika Demokarasi ya Kongo. Abarimyi bari muri iyo kambi yo Murongwe muri Republika Demokarasi ya Kongo bavuga ko biriko bibagora kubaho. Vedaste Ngabo atubwire ku muri ino nkuru.
Aba bahinzi bayinga kaseke Mbreadra Karongwe na Katanga bavuga yuko imwe mu mirima yabo y'ibigori, ibishimbo, amashu ndetse n'imyumbati yumye mu mirima bitewe nuko kuva iki gihembwe cy'ubuhinzi cyatangira imvura itaragwa.
Kubera izuba ryabaye ndaserikaka cyane imirima yose yononekaye nta kintu na kimwe tugikora. Hamwe rero n'ubuvyo izuba ryabandanye tubona ko dushobora gupfira mu bana kwe.
Michel Kabongobongo n'umuhinzi wo mu kambi ya Murongwe yari afite umurima yitwa Kaseke avuga yuko nyuma yaho imyaka yabo yumishijwe n'izuba ubiciro by'ibiribwa nabyo byaraduze ku masoko.
Ciro byaraduze bivuye kuyura gimvura kubatwe ngaho mu rongi wacu ubufu twahora tubugura ibigozi bitatu igihumbi ariko na munsi tuvugana kigozi kikaba kigurwa amafaranga amajana atandatu igozi cy'ibiharage tukaba twahora tukigura igihumbi n'amajana abiri cy'atatu ubu nabyo kikaba kigeze ku mafaranga ibihumbi bibiri n'atanu. Umuceri twahora tugura amafaranga igihumbi n'amajana atanu ariko ubu tukaba tugura ibihumbi bibiri n'amajana atanu. Turabona ko hari ibibazo ni ibibazo ni ukuvuga abantu bari biteguye ngo barime kuri sezo a mugabo gushika amasaha tuvugana nta mvura n'izuba gusa riguma rituka.
Aba bahinzi bashimangira ko bashobora kuzibasigwa n'inzara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwaga n'ishyirahamwe rya Loni ryita ibiribwa ya PAM yabaga yatinze kuboneka. Ariko aba bahinzi bavuga yuko ubu batunzwe no gufata amadeni.
Iyo mfashanya haseri iza itebye igitebye rero tuca mu gihe tuba twararimye imvura ikanka kugwa ibyo turimye tukabura ukuntu tubironka kubera imvura itaguye tuca dukoresha kuza turajya amadeni. Hari igihe ugenda nko ku mukongomani afise amafaranga akakugurana ugaca ugenda ugacoca umwungukira nimba guhaye ibihumbi cumi cumuha cumi na bitanu ayo mafaranga rero niyo ucuza urahereza abana kugira ngo bajye.
Nahimana Matias ni umwe mu bahinzi b'intangarugero bo muri inkambi ya Mulongwe asobanura yuko yinjiye mu gihombo bitewe n'uko amafaranga yose yashoye mu buhinzi yapfuye ubusa bitewe n'uko izuba ryumishije imirima ye.
Nk'akarorojo nahora nimbura hagati y'itone n'itone n'inusu y'ibiharage n'ibigori mugabo uyu mwaka ibyo twarimye byose twarahombye turahombye bikomeye. Nk'ubu nari namaze kurima ikare zitandatu kandi ikare imwe ngaha kuri aba babanyi bacu b'ababembe ikare tuyikota ku bihumbi mirongo ibiri hama ikare zitandatu urumva n'ibihumbi ijana na mirongo ibiri tugaca tuyirimisha ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu ikare zitandatu urumva n'ibihumbi ijana n'itanu. Ni ukuvuga iminota rero ndiko ndabivuga twebwe ibintu byose twarimye twari twamaze gutera ibigori ibiharage byarumye byose byumiye rimwe.
Gusa nubwo mu nkambi ya Mulongo abahinzi babo bavuga yuko imvura itaragwa kuva iki gihembwe cy'ihinga cyatangira abahinzi bo mu nkambi ya Rusenda ndetse no mu bindi bice bya Fizi na Uvira bavuga yuko batangiye gutera imyaka bitewe n'uko imvura iri kugwa rimwe na rimwe. Bedasengabu, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Katari. Irushanwa rihiga yandi yose mu mikino yose uko yakabaye riraje. Radio Ijwi rya Amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino uhatse iyindi muri Afurika. Radio yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye, tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo, tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange, tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana, tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri Afurika ndetse no mu mujyi wa Doha muri Katari. Mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara, radio yanyu mudatenguha nayo izaba ihari ku bwanyu. Ntimuzacikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika. Twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago.
Ijwi rya Amerika, turabandanya n'amakuru yacu. Yankuru nari nabemereye umenyeshamakuru w'ikinyamakuru cigenga mu Burundi iwacu Jeremy Misago. Ivyo biracara mayobera ku batandukanye ntayibazi ahari. Turi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Eloge Uri Kaneza ariko aradukurikiranira na ino nkuru. Eloge, Jeremy Misago, amakuru yo yanyu mufise naya.
Ego mujyana makuru yo yanyuma dufite ya Jahani Misago nuko n'ubu atawuza hasi gusa yarungitse ubutumwa muri video avuga yuko ngo atakibaza afise mugabo uri kurayiraba mu bisanzwe. Iyo video ni video iboneka ko nahavuga ashobora kuvuga ibintu yatamitswe cyangwa abivuga kubera iterabwoba kuko avuga ngo ntazi ingene yisanze ahari. Tusubira inyuma gato Diane, twibutse abantu yuko Jeremy Sagwa yaburiwe irengero ku munsi wa gatandatu uyindwi twaraye turangije yategerezwa kuja iwabo muri Kayogoro ni mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Yaja yaragiye kwerekana uwo bazubakana ku itariki ya gatatu ukwezi kwa cumi na kabiri kuza nk'uko ubutumire bw'ubugeni bwiwe twabonye bubivuga. ariko rero akavuga ati yewe nisanze navuye Bujumbura urumva umuntu akuze avuga ati nisanze nkuko mengo ni umwana w'igitamba mbuga babatwaye haba harimo akantu niko no bivuga kadatomoye munyuma akavuga ati nshobora kuza uyu munsi niko kuvuga umunsi ku wa mbere ku mugoroba cyangwa ejo mu gatondo ati byanshikiye niye nisanze aho hantu ndoyibabwira ninaza akaremesha abantu mugabo ubona yuko aho hantu hari anakebaguzwa.
None Gaeloge uvuga ko yaragiye kwerekana bazo kubakana hama mu nyuma kaza kuboneka avuga ati sinzi uko nahashitse umuryango uvuga iki amakuri we ya nyuma bayaheruka ico gihagomba gende nimba mwashoboye kuvugana na bamwe mu muryango
amakuru yiwe abo mu muryango ya nyuma bavuga nuko nabo nyene hariho bamwe ngo yavugishije ababugisha ababwira ati mureme ndakomeye ntaco nabaye hanyuma ikindi nakongera ko nuko ku rubuga rwa WhatsApp James Andrew Darufise yanditse ko amajambo menshi arimo amajambo ndoramana aremesha abantu yuko ataco yabaye hanyuma ariko itelefone yiwe jewe nayihamagaye ko kuva mu gatondo hanyuma irasona mugabo nta muntu ayitaba ni ibintu navuga ni nkuko wabivuze n'amayobera muhinga mu bijyanye no kumenyesha amakuru twavuganye mu kanya gaheze igihe twatunganye inkuru yatubwiye ati biratangaje ingene mu gihe nk'iki umenyesha amakuru Jeremy Misago yihutira gukora video yereka abantu abajyango inshuti n'abo bakorana bahumuriza aho kwihutira gutaha imuhira iwe kugira ngo bamubone ati cyari gukorwa cyari kwihutira gutaha muhira gusumba gukora video.
Ikinyamakuru akorera iwacu hari ico cagutangarije utegura inkuru
ikinyamakuru iwacu kubejo nk'abandi bose cyamenyesheje yuko umunyamakuru umukozi wacu yaburi urengera kuva ku munsi wa gatandatu uyu munsi cyasohoye itangazo kisubira kumenyesha yuko n'ubu gifite ari uko ataraboneka ahari ariko cyashyizeho ko akantu kiti turashimira cyane igipolisi kukuntu turi ko turafashanya mu twigoto ku murondero
hanyuma polisi nayo igipolisi
mutima ariwe agerejwe inganda zo mu kinyamakuru cy'igenzi iwacu nibaza ko nawe nyene yari muri byinshi muri urwo rwego rwo kurondera yambwiye muri makati turacari mu byambo
hama polisi nayo ikavuga iki
umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Dejende Uwimana yabwiye ijwi ry'Amerika ibiro by'i Nairobi yuko aya makuru y'iburwa ry'umenyesha amakuru w'ikinyamakuru cy'igenzi iwacu inzego z'umutekano zamaze kuyamenya avuga ati igipolisi kiriho gikora akazi kijejwe nihagira bishasha biboneka turabibamenyesha.
Urakoze
Roger,
urakoze ubandanye ukurikira iyo nkuru hama turaza gusubira amakuru yacu ari imbere.
Urakoze nawe Diane.
Ya Amerika kazi kimura kumvise nakabararikira imikino ibandanya kwera mu gihugu cha Qatar n'inkino z'igikombe cy'isi mupira w'amaguru ijwi rya Amerika ririyo abari ngaha bakurikiranira na hagufi ivyizo nkino ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Etienne Karekezi ariko arabikurikirana nawe nyene Etienne mwiriwe
Diane uwe neza nkuko bivuze twajya mutumenyesha batwumva ko ubu tuvugana no muso wa kabiri igikombe cy'isi kibera muri Qatar mu mukino maze kurangira mu kanya gashize ikipe y'Ubwongereza itsinze igihugu cya Iran na akayabo ibitego bitandatu byose kuri zero umukino navuga ko wari ukaze werekanye ko ku ruhande rumwe Ubwongereza bwinjiye mu mukino w'isi buhagaze neza rwose kubera ko ibitego bitandatu ni byinshi cyane byagaragariye cyane mu bakinnyi bamwe nabwo bakomeye cyane b'Ubwongereza barimo uwitwa Bukayo Saka ndetse na kapiteni w'ikipe y'Ubwongereza Harry Kane. Twabwiye ko umukino w'Ubwongereza na Iran uhagaze mu gihe twabwa nk'iminota nka 20 hafi n'itanu kubera ikibazo cy'abakinnyi bakomeretse ndetse n'ikibazo cy'ibitego bitumvikanwa neza harimo penaliti Iran yateye bwa nyuma yabanje kutumvikanwa ariko ikaza kwemerwa bigatumira n'igira ibitego bibiri kuri bitandatu by'Ubwongereza. Undi mukino twabwira urimo kuba nuhuje ikipe y'igihugu cya Senegal n'ikipe y'igihugu cy'Ubuholandi umukino ugiye gutangira iminota 20 hafi igezweho tubwira ko Senegal ubu ikina uyu mukino w'igikombe cy'isi bidafite kapiteni wa ukomeretse Sadio Mane byagaragaye ko mu kigo gishize yagize imvune itatuma akomeza gukina umukino w'igikombe cy'isi. Dusubiyemo gatoya ku mukino w'ejo watangije iri rushanwa rya Mundial ikipe y'umupira w'amaguru, ikipe y'ubukira Equateur nayo yafunguye imikino y'igikombe cy'isi itsinda ikipe ya Qatar. Qatar yakiriye imikino y'igikombe cy'isi ibitego 2-0, ibitego byo byatsinzwe na kapiteni w'ikipe ya Equateur Valencia. Ni umusore ukiri imbere cyane ufite imyaka
urakoze. Hanyuma uno munsi mikino iza kuba igarukiye ngaho canke amakipe yandaza guhava kina naya
mukanya karindiri Diane? Nibyo koko mukanya karindiri umukino ukomeye twategereza no mukino uza guhuza ikipe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ikipe ya Pays de Galles wizaha iyo mu Rwanda. Ndumva aravuga ari mu masaha 2:00
urakoze cyane gose Etienne Karekezi, turaza kongera amakuru yo hanyuma turaba aho bizoba bigetse. Frederic Ngundikije na watwakirire nimbona Pierre Kidumu, Jean-Pierre Nimbona batazira Kidumu arabarabira hamwe ivy'umuziki muri rusangi bibanda cyane gose ku gihugu cyo mu Burundi.
Mu kiganiro cyo munsi tugiye kurabira hamwe n'umucuranzi umuziki kirangiranwa mu Burundi no mu bindi bice bitarike byo muri Afrika ukuntu umwuga wo gucuranga umuziki wifashe. Turaja kuyaga ku kuntu muri iki gihe mu Burundi byigaragaza ku muziki wateye imbere cyane kandi n'abacuranzi bagwiriye byongeye uko abacuranzi b'Abarundi baguriye mu gihugu hagati ni nako bagwiriye no mu bihugu byo mahanga kandi n'ibiteramo batunganya ugasanga byitabwa cyane. Uyu munsi rero turi kumwe n'umwe mu Barundi bacurangira hanze ariko batibagira igihugu cyabibarutse kuko yama yagiye gucurangira mu Burundi hamwe no kwifatanya n'abagenzi biwe babacuranzi. Turi kumwe na Jean-Pierre Nimbona azwi cyane ku izina Kidumu Kibido. Uyu mucuranzi rero Jean-Pierre Nimbona ni umucuranzi azwi cyane gose mu Burundi akaba dateramisha ibiganiro bikomakomeye aho ari mu gihugu cya Kenya i Nairobi, akaba ariho afite na studio yiwe y'umuziki. Jean-Pierre Nimbona arakunda kandi kuja mu Burundi guteramisha ibiganiro no kwifatanya n'abandi bagenzi biwe mu bitaramo bitandukanye ku mu bihe bitandukanye kandi akaririmbo kiwe kanyuma aherutse kuririmba yakaririmbye mu Giswahili akakabariro kitwa Tucheze Rumba. Mama kunywa maziwa, mama nakuwaza kila nikiona picha yako unanipa mawazo, nikituma ujumbe mfupi kwa simu ya rununu yako unanipuuza. Jean-Pierre Nimbona Kidumu Kibido muraho murakomeye?
Ni sawa.
Ni vyiza cyane gusa kuvuga ku karimbo ka bigashasha Tucheze Rumba. Nashaka mutubwire icivugo ika nkuko bavuga mu Gifaransa theme muri ako karimbo ni iyi?
Icivugo nariko ndikongerageza kwindinga umukunzi ndamubwira yuko twofata ibidutandukanye tukabishyira iruhande tukafata itambira rumba gusa kugira ngo ishavu turite kure hanyuma turaba urukundo rwacu dutande duhoberane nta kundi.
Urukundo ni ikintu cyiza cyane gose. Ni kuki mwahisemo kuririmba mu Giswahili?
Giswahili mu bisanzwe je aho mbamba mu gihugu cya Kenya abanywanyi sigaye mfise bakira Abarundi gusa, hanyuma uraje bavuga Giswahili ni benshi harimo n'Abarundi nyine, harimo n'abantu bo muri Congo yo mu buseruko, harimo n'abantu abatari batari bake babaganda n'abanyarwanda barumva igiswahili barakivuga rero ugashyiramo batanzania ugashyira narabonye no muri Komoro hari abakivuga mbona muri Malawi hari abakivuga nabonye muri Mozambique mu buraruko bwaho bakivuga ndavuga ndi eh igiswahili bwaundi kirakomeye hari no munsi nagiye muri Afrika y'Epfo mbona abapolisi ku kibuga cy'indege ariko barakimvugisha ndatangara no kurinda avuga ni eh igiswahili si umukezo bwaundi n'ururimi rukomeye cyo gituma jena cyenda gihitamo
ni byiza cyane rwose. Aho rero i Nairobi muramaze igihe kitari gito ndibuka araheze imyaka irenga 15 mvuye mu Burundi jewe mvuye mu Burundi nciye i Nairobi ndindiye ku indege ntwara muri Amerika naciye kuraba ikamura twereka gukorera aho muvugiriza muziki muraduha ikiganiro gikomeye cyane rwose twashoboye gukoresha mu radio ijwi rya Amerika. Ikintu cyabatumye muba muri Kenya aho i Nairobi mu gihe kirekire kingana gutyo niki?
Bo jena haje mvuze amakume ya 90 yari imyaka ya 90 amakume yari yatanguye kubera kandi kuko cya president yigo cyo Burundi cyo gize ndiwa ko nari mu mwaka w'icumi Burundi hanyuma kwiga byarangoye gushika no ntangura kwiga mu magendera ahora nibwo muri college Ndagara ntangura kwiga college Gisenyi ajya muri quartier industriel Bujumbura hanyuma mu nyuma ndaba oriente mu Kayanza hanyuma ibintu rero by'abanyeshuri byo gutangura kugandagurana mu madortoire cyatse bituma kalisa mbona uko byabindi ko bitoroshe hanyuma hari amaze kuba makatiye yigabuye mu moko ibintu ngibyo cyangwa ndavuga ni ntaje noshobora nsa muri Tanzania ndahaba mu mwanya muto hanyuma nsa ngabo gihugu cya Kenya ariko nariko muri kindoto yanje y'umuziki gusa hari mu 1995
yego be
navuye mu Burundi ni project scientifique ngiranje muri seconde
murumva igihe ni kirekire cyane rwose kuvyerekeye umwuga wo kucuraranga byaraboroheye kugira ngo mubandanye ikamuronke n'abashigikira
igitangaje rero mu Burundi jewe nacuraranga gake kuko nari umwana tuzo n'abavyeyi rero nari umuntu ibintu byose nabizera kuri papa iwe yakora uraje imiryango yacu mu Burundi kwimeze wasanga umubyeyi yakora yaba ari umubyeyi kwariso wawe ugasanga ni wakora gusa hanyuma akiraranga gati gashoboka hari orkestre twari dufise mu Burundi dukinama hari yitwa Imvumero mu nyuma muri 94 nari maze kwinjira mu mugwi witwa Imboneza icyo gihe imbere y'imigambo nyinshi twahora dukorera iprona ariko amaguma cyaratangura atanguye hamaze kuba imigambo myinshi tuba tumaze kuba abantu bimenya mu kwironderera tuvuze ajya kuri source de nil tous les dimanches source de nil meritier hanyuma cyanja kwiyunga n'abandi basore mu magume muhajye mukambye kuri centre jeune dukora umugwi witwa electric power rimwe mu nzu nahone hanyuma ndavuga ndi hano ndi bishoboka kwiga biragoye kubandanya biragoye rero sasa ngerageze guhunga gato ndahunga nje muri Kenya nashoboye guhura n'umurundi n'ubu tukiri kumwe avuza gitari basi akisanga dukoranye kandi dukoraga muri orchestre Imvumero
yego me kuvyerekeye ukuntu wandanye uwo mwuga i Nairobi turabigaruka ko ariko ndabona hariho abanywanyi benshi cyane rwose barindiye ko ikabagushikiriza ivyiyumviro n'ibibazo reka dutangurire kwa twagira Yezu Marka mwiriwe neza Marka
mwiriwe neza Frederike n'umutumirwa ndamuramukije
yarakumva
ndashaka kumubaza ikibazo kijyanye n'iterambere ry'umuziki iyo muri iki gihe turi muri nge nitwa Marcel ndi Kigali mu Rwanda muri iki gihe turi kubona uburyo abakobwa cyangwa se abasore bari kwambara hafi ya ntaho kugira ngo umuziki wabo utere imbere deja no muri iminsi hari umukobwa w'umurundi kazi uri guhiganwa mu marushanwa y'ubwiza imyenda yambaye ku mbuga nkoranyambaga zatumye igihugu cyawe cy'umurundi ministeri ifite umuryango ifite umuco mu nshingano n'abahizamagaye none nk'abasari abaririmbyi kugira ngo umuziki wabo utere imbere mushaka kwigana Amerika handi babyina bambaye ubusa mwebwe mufite gahunda ki cyangwa mufite intumbero rwoko ki itiba musigasira umuziki wanyu
ariko kandi unahujwe n'umuco w'ibihugu mukomokamo ugasanga usoho indirimbo umuziki mwiza ariko kandi rimwe abakobwa bambaye neza biyubashe bikwize ibyo umuco ushaka ese ntabwo bikurikijwe n'uko umuco w'ibihugu utegekanya ntabwo bizababera intanda mwiko umuziki wanyu uratera imbere ese muzemera guca ukubiri n'amategeko y'ibihugu byanyu bitewe n'umuco kugira ngo mukore umuziki uhitinze ku rwego mpuzamakungu kuko iyo abanini bafatira akarorero muri Amerika none namwe ndabona ariyo ntendaro mushaka kuganamo ese mubona
inyishu kuri ibyo bibazo mushaka kuzisanga kuri wezitata kaburungu radio yacu vewa kaburungu com Diane nazo nijire twari kumwe kuri mikro bakoze abamfashije muhinga bw'ivyuma mugire umugoroba mwiza.